bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, amahoro nshuti mutwumva muri Ryanino kandi na Noheli nziza. Iradi ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva iganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. muri studio y'indwi muri kumwe na Diane Nahazwe aremesheje ikiganiro muri Sangacu no munsi.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi rero nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika batumire nimwebwe muri ko muratwumva iganino muri ko mumva ijwi rya Amerika. Nta kindi tuzakuyaga, tuzakubaha ahubwo akanya ko kwifurizanya Noel nziza, ko kutubwira uko muri ko murayihimbaza iganino aho muherereye ahatandukanye, haba mu Burundi canke mu Rwanda no mu bindi bihugu byose biri iganino aho mushobora kumva ijwi rya Amerika. Akaririmbo ka mbere ni ijoro ry'igitangaza. Ku izina rya bagenzi banje bose ndayifurize Noheli nziza.
Natamenye ijoro ry'igitangaza ku byaremwe byose. Ijoro Umukiza yatuvukiye, ijoro isi yakiriwemo, ijoro
ko rero duhe akaryo mwe muri komura twumva muri no duhereye kuri Jean Ndayizeye. Amahoro Jean Ndayizeye na Noheli nziza.
Mwaramutsenje ni ndifurije Noheli nziza kwitwa rya Amerika mwese aho muri mu bamenyesha makuru.
Ni Diane Nahazi ariko ntacu natwe turakwifurije umunsi Noheli nziza. Turi bamwe turi bamwe. None uramaje hega Jean Ndayizeye.
Egome twe turakomeye twarose sino nyinshi hano muri Iowa leta zunze ubumwe za Amerika. Yaguye ari nyinshi kabisa ngira ngo iriko nayo nyine irasasakaza Noheli.
Muriko muyitegurira gute none kuyihimbaza? Hari abarundi muhava muhura kugira ngo musangire cankeje.
Eka tuyiheru no musi tufisa akaruhuko ku kazi. Mu masaha y'imbere umaze guca neza kuko haracari mu gatondo turatororokanya natwe tuyihimbarize hamwe.
None gajon nk'umuntu ariko aratwumva ari mu Burundi canke mu Rwanda canke handi handi hantu, uwo mugeraniza gute Noheli ingene ihimbazwa muri bino bihugu n'ingene ihimbazwa mu bihugu byacu?
Ahuko no bugati na gahombo kanini yakurijewe kuba ntari mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse. Kuko ndiko ndaraba ukuntu bafata Noheli hano no mu Burundi cyangwa Afurika yose, sico kimwe na naho bitandukaniye. Bamwe nta naho bihuriye.
Biza gutandukanira he?
bimeze nk'ibitandukanye kuko umenga ntibayitaho cyane kuko nk'akarorero urabona icyiza kiri Afurika nk'uno munsi kuwa mungu benshi baza guhurira mu mashengero kugira ngo bayinina hate ariko amashengero muri Amerika menshi nka yose arugaye ntabwo yuguruye nico gitandukaniye kurumva rero karakanyamunezi y'abananje ndi mu gihugu hagati muri Afurika nanje nifatanye n'abandi bariko barahimbaza mu mashengero atandukanye.
Nta kundi reka rero duce tuguha akanya kumbure wifuriza ufise ku mutima mutashobe kuba muri kumwe mu ruryango n'inshuti zawe.
Eko me kanje mpera ngaha nyene mpe akantu bita surprise umugore wanje madame itwa Esperas ndamurinda mukamurinda n'abana biwacu duvitaniye ni batanu ndamwipfurije Noheli nziza n'abana bacu twese Imana bandanye kuturinda.
Urakoze cyane gose.
Hanyuma nce njya mu gihugu cy'u Burundi naco nipfurije Noheli imiryango y'iwacu ku gasozi katwe komine Nyarusange. Ndasuhuje umustanteri wa mbere ari watwara ako gasozi yitwa Fredina bangira inama hanyuma na bisumba gutira Jacques data wacu na nyokuru baranyetetse Patricia eka n'abatoyi bacu bose mbese n'abandi bari gitega mutoyi wanje tubane no ari kwihimbariza mu Burundi niyari nawe nyene ndamwipfurije Noheli nziza.
Urakoze cyane gose Jean Daize ubutumwa bwa Ijwi rya Amerika irabushikanya aho bari tukifuriza
n'abatashoboye kumva amazina yabo ku izina ry'iwanje bose bayisangirira hamwe banezerwe mu mwami w'Imana.
Urakoze cyane gose nawe tukwifurize Noheli nziza.
Namwe murako.
Ijwi rya Amerika turafise kandi na Louis Michel. Louis Michel ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza mubawe bose.
Ndakumva neza wambyewe nanjye nkwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhengetse.
Urakoze cyane.
Werewitwa nde mwebwe?
Jenny Diane Ninahazwe.
Diane Ninahazwe, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire mushiki wanjye.
Urakoze cyane gose. Uhereye amajahe Louis Michel
ubu ndi mu Rwanda.
Muriko muhimbaza.
Ndi mu ntara y'amajyepfo muri Kamonyi.
Muri Kamonyi.
Mu karere ka Kamonyi.
Ubona gute Noel?
Muri Kamonyi district.
Aho mu Kamonyi Noel muriko murayitegura gute canke mwatanguye kwihimbaza?
Reka mbere muvandi. Ana mu Kamonyi biraryoshye. Kuko bavuga ku Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi.
Mu karere ka Kamonyi, ha?
Ya mu Kinyarwanda kire niko tuvuga. Ubu turaryohewe. Baba we, turaryohewe cyane. Ibihe bimeze neza. Mazimisi tuona kabura na kazuwa karava ina kireze mbege vishimba ganina hazbe mbege mirai mbega maje yewewe mbega tumira wendeza ngose singe kukumishi
nuko mga maze kudramu isa change mwavamu idramu
uvurera jewe mbana nubuga bwo kutabona ariko mfite amahirwe nuye hasi y'urusenge umbuye gusenga kano ka mwanya mfite ka gakoni wakazi ka gakoni k'abantu batabona
kamwe bagego
ndagafata nkagenda nkagera ku rusengero nkagenda nkasenga Imana nkanayishima none ubu ndatashye mu kanya nubwo nyuma yo kugera imuhira ubu nicaye mu cyumbi wanjye.
Nuko ukaba rero ugaca ushaka ko kwifuriza Noheli nziza abandi Galoui Michel
bose ndashaka kwifuriza Noheli nziza. Hari umwana witwa Jean Dodier atuye mu Nkomane mu karere ka Nyamagabe. Hari umusaza witwa Yosefu atuye ku Kimihurura ahantu hitwa mu Myembi nirenganya Fontaine ari Kinyinya. Umuntu witwa Hagenimana Daniel ari Mbuga ngari i Rubavu. Ndashaka umuntu witwa Manizabayo Jean Marie. Umuntu witwa Byishimo na Hazard abo ni abanyeshuri bari mu biruhuko. Ndashaka umwana witwa Eliya Wigitwe ariko ari Kigali. Hari abadamu nabo abadamu twebwe mu Rwanda turabubaha uranyumva
nabo kubakwa nabo kubakwa.
Hari mama Louise, hari mama Creya, hari mama Prince, hari na mama Karisa. Baje niwe nziza. Ndashaka karanyuze na Viatori majaribu. Ndashaka Sibomana Motor na Kazungu na Tubi haramu ugese. Ndashaka umukwaje ni Imana Jean Dieu. Nubu ni sasa mso. Ndashaka umuntu cyabigira imfura protege. Ndashaka Etienne kumwima na Dani. Ndashaka ni Imana Erize. Munyawera fose wibuyoga wono muyoti.
Urakoze cyane.
Ndashaka kwitwa Damu Rutu. Evarite kugikondo, Giribar Tina Salomoni.
Urakoze cyane gose Louis Michel, nawe duce tukwifuriza Noheli nziza mubawe ngaho mu Rwanda.
Ndabashimiye cyane mugenye nziza kandi umwaka muza urye neza.
Urakoze cyane gose. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ministeri y'Indwi muri 10 na Jean Diane Nahazwe akanya twabahaye nako kwifurizanya Noheli nziza mutubwira ningene muriko murayihimbaza aho muherereye hatandukanye. Yuko duca tugerageza kubafasha guhimbaza yo Noheli tubicishije mu midiho itandukanye. Kano karirimbo ni Dore Inyange Yera, murumva ko kari mu mudiho wa Zouk, na karirimbo karirimbwe n'umurwi Chorale y'Ugwaruka, Chorale Saint-Dominique mu gihugu cy'u Burundi. Urukurikirane rwabo rushasha rw'indirimbo yo dusangamwo rukaba rwitwa Nimugire Amahoro ya Kristo. Tukaba turi kumwe na Jean de Dieu ku murongo. Jean de Dieu, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane, ndabashimiye ko mumpaye kano kanya.
Uherereye he ga Jean de Dieu?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Muriko muhimbaza gute Noheli nimba mwayitanguye canke byifashe gute?
Ego twayitanguye, vuma twayitanguye nka je nayitanguye mu gitondo cya kare hafi nka saa mbiri, mugasinze nk'iyo masaha iyo ntayonje.
Ubu twebwe turacari saa tatu z'igitondo, ha?
Ego twagiye gusenga ariko ubu twapfuye, turi kutwitegura naho ejo kumusenya aho. Ego cyane rero nashaka nacacane gutasha. Ndi kandi narumwe bwina yipfu nabo kwifuriza Noheli nziza.
Urakoze cyane.
N'abarundi bose ndabifurije Noheli nziza. Hanyuma ndifurije Noheli nziza ko jewe mvuka mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta, abanyarumonge bose ndabifurije Noheli nziza. Nawe muri komine Muhuta na cyane cyane muri zone Busenge Mutumba Gasebe ya bose nabipfurije Noheli nziza n'ababyeyi banje bahaba.
Yego.
Ama ndipfurije Noheli nziza n'abanyeshure twigana muri kaminuza nderabigisha NS no n'abandi muri kaminuza y'u Burundi. Ndipfurije Noheli nziza n'abanyeshure twaje twigana mu ma internaliste de Gisenyi. Ama ndipfurije Noheli nziza n'abakristo bose mu ishengero rya Pandekote, ko je ndi umukristo usenga muri Pandekote, ndabifurije Noheli nziza.
Urakoze cyane gose Jean de Dieu ngaho i Bujumbura, nawe tukwifurize Noheli nziza hama n'umwaka mushasha mwiza, kuko urabona ko turiko dusa nk'abayigerezayo.
Ego murakoze cyane.
Ku wundi murongo wa telefone turafise kandi Theodore. Theodore, ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza. Theodore.
Noheli nziza namwe twese.
Umuherereye he?
Iherereye mu Rwanda. Mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru.
Noheli ngaho muriko murayitegura gute, muriko muyihimbaza gute nimba mwayitanguye?
Noheli twayitangiye, ndabona ishyushye cyane rwose.
Muteguye gute mu muryango?
Yitabanye n'umuryango, ubu twanayitangiye turimo duserebura nta kibazo.
Ni ku gaca ushaka kuyipfuriza abande uno munsi?
Ndayifuriza Noheli, ndayifuriza nyogokuru wanjye. Nayifuriza tante utuye Iburasirazuba. na ifuriza mubyara wanje Oreste kwikinihira ku bitaro n'umudamu we hamwe n'umuryango we wose muri rusange
ego
na ifuriza abanyarwanda bose muri rusange n'abahanzi bose ndayimifurije
urakoze cyane gose Theodore natwe ijwi rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
namwe mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire
urakoze cyane Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaca ariko turabaha kanya mu kiganiro muri sanga ko kwifurizanya Noheli nziza no kutubwira uko muri komura yihimbaza aho muherereye turafise kandi Innocent ku murongo Innocent ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza
ego
uherereye
mugisagara
cha Bujumbura amaja hineza na neza
Mucibitoke.
Mucibitoke Noheli muriko murahimbaza gute?
Ega mucibitoke turi turahimbaza mukeye gusa uburyo nibwo muratari kirenga nibwo ubukene nibwo turahimbaza neza gusa amafaranga niyo mbona menga
kirenga. Ntacu muca mukora kuri duke mufise hama mugasangira n'abari hafi yanyu.
Ego.
Nuko Innocent ugacu ushaka rero kwifuriza Noheli nziza nde?
Okay, ni kwiza no ene kwiza bene wacu bari ngamubye cyangwa ujumbura.
Mhm.
Ego namashika ngari murangya ni kumine mbuye n'abandi bari ngai bujumbura nyene. Ego n'umukemizi wanje n'umwana wanje. Yera. Ego n'umukemizi.
Urakoze cyane gose inasanga ha muci bitoke. Abo muri kumwe muri komura twumvirizanya muti ijuru rya Amerika rirabifurije Noheli nziza.
Ego nakoze cyane.
Dori Nyange akaririmbo ka Chorale Saint Dominique Bujumbura mu Burundi. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni mu mpera z'umwaka aho muri tukibaza yuko muri ko muheraheza neza Noheli muri ko muyihimbaza neza turabifurije kuranigwa mu byo murimo byose turafise rero Emile ku murongo Emile amahoro amahoro Emile ikaze ku Ijwi Amerika na Noheli nziza urakoze cyane uherereye amajahega Emile
nerereye mu Rwanda.
Mu Rwanda, mu Rwanda hehe neza na neza. Sabwe?
Igari.
Ikigali. Kacha muri ko muhimbaza gute Noheli ga Emile ngaho Kigali.
Ndabona aho mpereye kwere ko arahimbaza neza nyene Kigali barayiteguye neza imitako n'imyinshi mu mihanda. Una masenge sabasenga nyene bagenda basenga neza ukabona ikigali. Komitima bari karayakira neza nyene mwana yeza bavukiremo neza.
Ego. Nuko reka tuce tubandanya na mwe tuyibipfuriza muhimbaze neza. Hamugashaka kwifuriza ndewe uno munsi ga Emile.
Nkaba nashaka kwifuriza umwaka mwiza na winjiza umudamu wanje ariko ruhororo yitwa Claudine Bashimana. N'ababanye banje bose na Gangu Joseph n'umudamu wiwe. Numucuruza acuruza ku isoko n'ibintu z'amayinite na botike bita Karori n'abakristo bose bo ku rusengero rwacu ku Ruhororo
Ruhororo mu ntara ya Ngozi
imunara yangu
niyuva niyuva
niho nyene natinda nahone niho nihere ama ni polisi ruma kamiza na wengi zana mu tama bitambo ni ma wa kwa na magaita bara na magaita bara ni nganda ni polisi ruma kamiza na wengi zana ni agenti wa
urakoze cyane rwose Emile ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza noheli nziza mu bawe bose
niba giye nabo dusangiye groupe yose kuri WhatsApp na
Facebook groupe yiki
groupe nyene y'urubuga rwacu tuza turandikana ya turamukanye
urakoze cyane rwose ugire noheli nziza
murakoze namwe kuri Amerika
hariho kandi na Etienne ku murongo Etienne amahoro Etienne
generale nziza kwanza abajenerale se bose bira de ijwi rya Amerika
urakoze
cyane cyane gutya hano mu Danese
no uriko so kwijwi rya Amerika
ni nze itangishaka
urakoze cyane gose Etienne uherereye amajahe
baoneza na neza mere mu zaga cyabo jumbo
amajahe muri quartier ya
bo mutuvugana ndi muri karte ya Charama
Charama ubona gute noheli muri ko murayihimbaza
noheli nokuri atara kandi noheli ni sawa ndabona umunezero mu gisagara cya Bujumbura abantu benshi banezerewe barajohewe ahantu henshi ku ngo umuntu aba ariko aracya ndabona ibintu bimeze neza banezerewe cyane
nuko rero ugaca ushaka kuno munsi kwifuriza noheli nziza abandi
nashaka kwifuriza noheli nziza mama wanje ari ahantu bita ikiremba cya Ngozi kitwa Gwasa Dimitira akaba ba papa wanje batoyi uwitwa Sabine Nyevarise agacaza uwitwa Gwasa Patrice aherereye Ngozi n'uwitwa Ndagijimana Sharire ahagaze ikiremba nacha nongera nkifuriza noheli nziza nyogokuru wanje nawe nyene ari ahantu bita mu ruyumo nacha nongera nkifuriza noheli nziza rundi data wanje yitwa Gwadekera Filipo
urakoze cyane gose eti
ego nayo nsigaje abantu babiri nta kibazo
ego
abantu babiri ariho umugenzi wanje ari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu bita Igisenyi bita haramira Imana Celeste ndibaze ukanyumva cyane nabo ngawe hari uwundi petit frere wanjye yitwa Elias n'uwundi yitwa Niyonzima Ruwi ahengamye muri kaminuza y'u Burundi
urakoze cyane gose Etienne ngaho onyicarama mu Burundi
mwamera akaririmbo ka mukurarinda kanoeli sinzi uko ukabona nari ndagakeneye mwamukoze
Fatuma Rimasikala la muhinga bw'ivyuma avuze ati nikabura ha burugwanga ngo araza kugerageza
ariko nta kibazo
urakoze cyane ugira umunsi mwiza Inyuma ya Etienne duce twakira na Thomas amahoro kandi kaze kwijuga amahoro kwijuga
amahoro namwe
uhereye amajahe gatoma
ndi mu Rwanda
mu Rwanda
yego
nowe muri ko murahimbaza gute
atwayiteguriye mbona ibinyobwa byose twabitunganije
ibinyobwa
nakaboka kose kari hasi
no kumuhimbariza mu ryango canke nababanye
n'umujyango n'ababanyi kwanyana
ugatushaka kwifuriza noheli nziza nde
wa mbere ni wewe cyane cyane
urakoze cyane
umpanda ndagukunda kuko niko nakote
ni Diane ni nahazi
duka narakubona abandi ndi twicyaba ko nuvuka
urakoze cyane gose
wakabiri ni oriyani cyangishaka
ku izina giwe ndagushimire kandi ndashikana ubutumwa
atange nda i Burundi mu Kayanza abona umubyeyi iyo batese witwa Ndayizo ya Andre akora kuri kwa Burundi nabo bikora nabo bose ntabandi byabifuriza noheli nziza akambona n'umugore wiwe yitwa Coronaria ndayitwaye ko abana biwe bitwaya umwe yitwa Gere undi Garasu
urakoze cyane gose Thomas ngaho mu Rwanda nawe ubwira umunsi mwiza na noheli nziza
yego ndamwe mugire noheli nziza n'umwaka mushasha muhire
yego
ndashimiye umwami arakoze cane aragahora niteka dawe yamuteye afise urukundo rutagira ingero Yesu Kristu naganze amahoro uzoyasangiwe Chuyo sari korera n'umwami w'abami tumuyagerirenge ndashimiye umwami cyane
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kuri WhatsApp yacu mushora kutwakura ko gukyunatwe tukabakura ngo mutashe abanyu mubifuriza Noheli nziza mongere mutubwire uko muri ko murayihimbaza akanimero kacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu urimwe tukaba dufise Albert ari ku murongo Albert Noheli nziza kandi kaze ku Ijugi Amerika
bangire namwe
Mhm guhere amaje he Galbert
Nene muri commune Mugamba ubona ko Burundi mu ntara ya Bururi
Commune Mugamba kabeho kifashe gute kera hariyo akabeho katari katari gato muri bino bihe n'ubu karahari
Asa n'ubu karahari n'uba tuvugana kavura gahirije kugwa akabeho karahari nkuko bisanzwe
Eh mukaba mwejeje uduki muca mufungura muri kino gihe cano were
Ese twari gusura ya mugani twabonetse neza kubera imvura yabaye nyinshi bisa n'ibyahiye mugabo tukese tuboneka no duharage tukese kinyema
akanoheri none mugahimbaza gute Galbert ngaho mugamba
mugamba nyene bari yumunganya nyene uko bisanzwe kubera hari ubukene mugabo uko bimeze kose umuntu twari usarasangira n'umubanyi n'abagenzi umuntu akabyifatamwo aho yihanze nyine upfa ahashobora kwikora ko bisanzwe nyine atarenze kudasiba ariko
mu Kirundi bavuga ngo duke duke hanira bankana muca mwikora kuri utwo mufise hama mukadusabikanye
birumvikana n'itso nyine
ego Albert ugaca ushaka rero uno munsi kwifuriza Noheli nziza nde
ego Noheli nziza no tangura kuyifuriza mwebwe mu mpaye umurongo kandi nabashimira yuko mudahengeshanya kutuba hasi kusiza makuru n'ibindi biganiro nyine
Urakoze cyane Albert.
Ba, ubugambi bangi abarundi Burundi.
Mhm.
Ko atanzwe bayi nuko nane usabaza amahoro buru. Hagire cyane.
Mhm. Albert.
Asaba. Atangira ko saba n'abategetsi bacu ko bo bategetsi yabo muri uno mwaka tugiye gutangura badashyira imbere inyungu z'igihugu kuko gusa imbere babo kugira batwarire bose imbere y'uko ku mwaka uzoza ariko bizogenda nkaca nsabira n'amahoro y'amakuru byose ahari borane n'umuntu kugira muri rusange
Albert turumvaga telefone kawe kariko karacikagurika ngira ngo turaza kongera tuguhamagare kuko telefone itari kwirumvikana neza ariko ariho na Diodone ku murongo Diodone ikaze ku Ijwi ry'Amerika na Noheli nziza
yego yatwese amakuru ngaho ku Ijwi ry'Amerika
ni kuri na Marembe turashima
eh ni byiza cyane natwe n'amahoro muri Australia
atari gihindutse Australia majahe neza na neza
muri Melbourne Victoria
Noheli muri ko murahimbaza gute ngaho Australia ga Diodone
Oya nokuri nubwo ari mwijoro budufise sahindwi bijoro na mahoro ntangorane abantu bose baranezerewe bimeze neza
Yego aho ukera murahava mukuri ki mu barundi babanga
nka abanyarwanda kubahimbaza imana tuzohimbaza imana twibuka ivuka rya Yesu Kristo hanyuma ku bandi nabo batara byinjiramo bazoba bikorera ibyabo ntazi nuko bimeze.
Yego, iyo Noel yo ngaho muri Australia uyigiranije niyo wavuye mu Burundi, wabwira iki abatwumva? Bitandukaniye he, bihuriye he? Urabona hari aho bisa bisaniye?
Hari itandukaniro rininiya cyane, kuko hari iwacu twahimbaza ivuka rya Yesu twivuye inyuma cyane. Aho wasanga amahoteli n'utubare n'iki byuguruye kugira ngo abantu bashobore kwivuna umusase n'ibindi. Ariko aha muri Australia kuri uwo munsi amasoko yose arugara, n'amaofisi nta biro na bimwe bikora mu bisanzwe. Umuntu wese ahimbariza umunsi mukuru mu rugo iwe canke aho muba muhurira nko ku masengero n'ahandi hantu.
Ni nacyo gituma kenshi bishimira kwivugira muri rusange ati uburuhuko bwiza hakubwira Noel nziza. Nuko rero Dieudonné ugaca ushaka uno munsi yugwifuriza Noel nziza abande?
Ego, ubwa mbere kamere ko twubakanye aha mu rugo uwo bita Ameri. Hanyuma n'abana Imana yampezagije nabo ndabifurije Noel nziza. Hanyuma nkaca nsimbira i Bujumbura ndahabona uwo bita Ndayisaba Libe. Nawe ndamwifurije Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza.
Yego.
Hanyuma nkaca nsimbira hanyine mu gihugu cya Australia hari uwo bita Ndagijimana Rui ari mu gisagara cya Newcastle. Nawe ndamwifuriza umwaka mushasha mwiza. Hanyuma kumbure abayoboke bose b'idini canke ishengero rya Revival Pentecost muri Australia. Aho bari bose baje bagire Noel nziza aho bukera.
Urakoze cyane gose Dieudonné.
Ntararangiza ariko nagomba nifurize kandi Noel nziza n'umwaka mushasha abantu bose baba Barundi n'Abanyarwanda bumvirije ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Aho bari bose tukibagiye namwe mudushikiriza bino biganiro.
Urakoze cyane gose Dieudonné ngaho muri Australia, mugire Noheli nziza.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, na kanya twabahaye muri Murisanga kugira ngo mushobore kwifurizanya Noheli nziza. Mwongere mutubwire uko muriko murayihimbaza irya nini. Ganze ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwe. Turacari ko turabaha akanya ko kuramutsa kwifurizanya Noel nziza aho muri irya nino, twongera kandi tubabaza uko muri ko murayihimbaza. Turacabandanya rero mukanya turaza guca tubandanya twugurura imirongo ya telefone, ariko tubanze twumviriza akaririmbo Hari Joro Ryiza.
kaze Yesu kaze mukiza haleluya shemeza mwese kwa kamzo
Joro na karirimbo kumugwi Shemeza Music tukaba dufise ku murongo wa telefone Nduwimana Nduwimana ikaze ku jugi America na Noheli nziza.
Yego namwe ndabaramukije.
Mhm, uherereye ga Nduwimana?
Yego ndega amukanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura Noheli muri ko murayihimbaza gute?
Yego twayiteguriye neza. Abantu bose bariko barasuma bayiteguriye neza natukore n'ibidoka yego
ubundi muri kino gihe hari gihe bahura baca bavuga ibiciro byadugije ku masoko ari byadugije canke biracara uko byari biri
oya ibiciro byadugije ngaha mu Kanyosha umuntu arasuma n'uburyo abona afite
yego
kuko ntaje gutereza kugura kuko imiti mikuru iguye mu buzima burabandanya.
Ubuzima burabandanya uvuze ukuri. Nukuri ndu Imana ugaca ushaka yuko uno munsi ijwi rya Amerika rigufasha kwifuriza Noheli nziza abandi.
Yego uwa mbere ntanguriye ko ni Frank ngaho mu Kanyosha turi turanshyira ibirete na iki.
Aha.
Uwa kabiri byatere ngaho kumugwiza na Dio Mede na Jamari.
Mhm.
Nika chabona na Charles, nyasirifere na Samuel.
Mhm.
Tachambona na Esperas na Adeline. Saba igiteka. Nika chambona na Makamba ngaha kumugwiza ngaha.
Mhm.
Na Jamari ngaha batazira mu Kenya ngaha kumugwiza.
Urakoze cyane gose Nduwimana ngaha mu Kanyosha mbwe guca Burundi ugire umunsi mwiza kandi na Noel nziza mubawe bose.
Yego namwe murakoze namwe ngaho ku ijwi ry'Amerika.
Mhm. Tufise kandi na Sofoni ku murongo Sofoni kaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego mwiriwe mwiriwe murakoze.
Mhm. Noheli nziza kandi.
Natwe mwamwe bwe kabisa twese twese.
Uherere amajehe ga Sofoni.
Yego unibereye mu gisagara cha Bujumbura mu Kinama.
Mu Kinama. Aho mu Kinama Noheli mwatanguye kuyihimbaza.
Ari abatangwe n'abandi bataratanga urumva abantu ntibanganye uburyo.
Mhm.
Mugabo uko biri ko umuntu arashima.
Ni guca musabikanya duke mufise.
Ego kabisa.
Kuko ngo duke hanira bankana.
Bacha na tane tane.
Ego, nuko rero Sofoni ugaca wifuriza Noheli nziza nde uno munsi.
No munsi kamere ku mujyango wanje wose utumbereye nibisanira byose z'umujyango wacu.
Mhm.
Nacansubira ku mutama nikundira cyane itwarukera ingaho muri Australia kabisa tigirano weri nziza.
Eh.
Nacansubira umujyango wamenyesha makuru bijwi rya America mu gisata cy'Ikirundi, Gifaransa, Isongereza n'atwabindi mitandukanye.
Urakoze cyane ku izina rya bagenzi banje bose.
Yego ngatasubira umuntu wanyu wanje akomeye yitwa Kofiga Sangara muri Konga iruka kubura umwana ati niwihangane kabisa mugabanze ku izina rya King ni jazz cyane. Ngatasubira baramwanje bose baserukirwa n'uwitwa Muhizi Musa umujyango wabo bose rero ngatamvuga ati mugire no weri nziza. Ndamu maranza nkabona Papa Ferena n'umujyango we wose n'umujyango aserukira.
Mhm.
Atanongera nkatatu umujyango kwa mabu kwezi ya hatu kumujanga tukuka mwosi nda mngipulizu mwosi mwizwa noweli.
Mm-hmm.
Nata anongela mngipuliza abantu bose batarongi hizyo wajatangu hizyo wanu watangwe abari mumande dosi sisi wachomere na badachomere yobosi ngabipuliza noweli nziza na abari mubuhungiro bose.
Urakoze chane gose ugiru mwosi mwiza.
Namwe yebwe murakoze mu ngo ya mukaduho mwanya wo kuvugira ku ijwi rya Amerika kabisa.
Urakoze cyane kandi nawe iri nziza ko twumva bose bari ngaho i Burundi. Kundi murongo wa telefone turafise David. David kaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza.
Ah Noheli rwose kuri mwese ya. Nabaje n'abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane gose. Ni impura huherereye ga David.
Ni impure.
Namajaye.
na mutito ke charugombo munara ibo
munara ya tibitoke nyene hezu dukimwejeje dukikuri no wese
ai mvura ntayi ibigo nibirera nigaraje wapite imvura kugwa nabi nabi nawo ni kibazo tu
kazo chamu byifatamo gute muri no misi heze umwaka
no 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 bo kwifata gute no no mukene gusagenda urabona nawe singi nyene imana yonyene
nuko David ukashaka kwifuriza no heri nziza bande no musi
ari fuga no heri abajondi bose baga muna atitoke watu binanyo numujyango wanje wose uri muri ubugu bitandukanye byo muri aka karere no bava bose ngo ndabaheze nabazi bose ngo nyine ndayifuriza umunsi mukuru mwiza wa Christmas no guhimbaza ivuka rya Yesu nibyo nyine nta bindi
urakoze cyane rwose David ubwire umunsi mwiza ngaho muci bitoke
murakoze namwe
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi rero turaza kubandanya ibiganiro byacu bitandukanye mu mwanya masari imbere mwanya w'amakuru muraza gushobora gukurikira intasho zitandukanye aho tuza kubaha akanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya Noweli nziza Tumandanya twifuriza Noheli nziza mwe mutwumviriza muri rya ni nigece saha 12 turaza gukomeza tubaha akanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya Noheli nziza kandi mutubwira nuko muri ko murayihimbaza twacasigaje minota 18 kugira ngo ikiganiro muri sanga gihere ariko tubandanye twakira amatelefone yanyu hariho Leo Cargo Leo Cargo ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza
Pepe munyamakuru Noweli nziza ngaho kwishwe rya Amerika.
Urakoze urakoze cyane. Uri kwihimbaliza hehe gute?
Epo, ewe sanze ndi ngaho mu gisagara cya Bujumbura ariko nasindiye ruguru muri komine ya Kayogoro muri province ya Makamba sanswe mvuka niyo nifuje yuko nogirira Noheli ejo ho bukera. Gute none ngaho muri studio zishwe rya Amerika ngaho i Washington.
Nukuri turashima tubona bwa keye kandi twizera ko buzakwira neza.
Ego ndumva yuko ibintu bimeze neza uturirimbo twa Noheli muriko muradushirira ko natwe turiko turatwumviriza kandi turiko turatunezera.
Ego none ngaho ahimakamba Noheli ni gute muriko muyihimbaza gute galeo?
Ego nkuko bisanzwe na ngira ngo ndashimye no kuba ndiko ndavugana n'umumenyesha makuru w'umurundi yumva ni kirundi na neza nkuko bisanzwe mu Burundi umunsi mukuru wa Noheli turawuhimbaza kuko biraboneka yuko abari nk'umunsi mukuru umunyagihugu muto yekana mukuru usanga uba bafise akantu wisangije mu yindi minsi mikuru bose baritegura haba ku mubiri hanyuma bakitegura ni mu bintu byerekeye ifungurwa n'ibyo tubona abantu abanyagihugu bariko bariteguriramo ngaha mu masoko turabona ko bariko barasuma basuma ibintu usanga nk'imikeri biharagi inyama imikeke ibyo tubona abantu bariko barasuma cyane
ngaho ibiciro byagumye uko byari biri nta bariko barikeka mukiza
oya twaba tuvuga ngo bikinze mukiza aho jewe ndi ku isoko ya Kayogoro yego dufate umuceri waduze kwa amafaranga 50 hanyuma inyama zaduze kwa amafaranga 5 ariko navyo nyene abategetsi bamwe bariko baravuga bati muraraba nimu nimuce amaboko aba abene gihugu murabona na mikoro katari kirenga rabe ibiciro bigume hahandi hanyuma n'abanyagihugu bababwiye ati murarabe nimusesagura ubutunzi bwanyu kuko inyuma ya Noheli muzogomba kubaho
nuko ugaca rero ushaka kwifuriza Noheli nziza no musigaleo kako
Eko zere ukarwo na cyata nipfurize Noheli nziza cyane cyane umuryango wanje usanzwe uri muri komine Kayogoro muri zone ya Bigina hanyuma muri munanje cyane cyane ndayiherekeje kide yasanzwe abaho nyene igatwe muri munanje na Kije Felix asanzwe yiga kuri iyo lise kominare ya Bigina ngaho mu Kayogoro mu
mushikanje atanzwe ari Dar es Salaam muri Tanzania nawe nyene ndamwifuriza ati Noheli nziza hanyuma abanyeshuri twiganye muri kuri lycée communale ya Kivoga mu Rutana abo nabo nyene hariho Nyanzi Martin mubona Etienne abo nabagenzi banje bakomeye cyane ndabifuriza Noheli nziza hanyuma ndifuriza Noheli nziza cyane ku banyeshuri twiganye kuri lycée Rutovu muri province ya Bururi ndababwire nti ndabakunda cyane
urakoze cyane urakoze cyane gose leo kagongaho imakamba tukwifurize Noheli nziza kandi nabariko baratwumva ni mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ribafise ku muzirikanyi mugire iminsi myiza ihereza umwaka Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turafise kandi Jure ari ku murongo Jure ikaze ku juge Amerika na Noheli nziza aho uherereye
muraho neza muhaje kubasuhuza
turakomeye murakoze cyane urakoze nawe bize bikugendekere gucyo nyene
ndi ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda
urakoze cyane gose Jules ucugira umunsi mwiza kandi na Noheli nziza mubawe bose
yego nawe murakoze kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire n'akazi keza muri
rusange urakoze cyane gose Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga no musi tukaba twahisemo guha akaryumwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mutubwire uko muri ko murahimbaza Noheli kandi tubahe na kandi kajyo ko kwifurizanya Noheli ko mufise ku mutima nyuma ya Jure turafise Frederic ku murongo Frederic ikaze ku Ijugi Amerika na Noheli nziza
murakoze cyane Diane
muherere ya majahe
Nereye mu gisagara cha Bujumbura neza neza mu Kanyosha.
Mu Kanyosha havugwa makinga ho mu Kanyosha Noheli muri ko murayitegura gute?
Kaje se ntiko tayitegurira neza.
Ngiye mu misa.
Ngiye tagiye mu misa ndumbuye gusenga. Yego nagoma kwifuriza Noheli nziza abakozi bose bo mu mazundongo bari mu ishyirahamwe nani kwiteza imbere. Yego namwebwe yabo ku gihugu cya Amerika abanyamakuru bayo wewe Diane ni nahabwe
urakoze
mirindi na Oriane Tangishaka na Frederic Nkundikije yego n'abandi bose ba Fidele Niyongabo ba bantu zenyi ba aroyize igimana ikabo bose bakora ku gihugu cya Amerika kwagomba kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya babona
urakoze cyane gose Frederic
hanyuma kandi na Kodiana nashaka kurenza
ego
urafise umunwanyi wacu agwaye cyane ari ngozi muri komine Busiga yitwa Virginia uwo munwanyi ni ntaho nibikora yarabuye udufaranga twakosereho kumutangira mu bitaro tugira solidarite solidarite kandi tujyane kwa muganga ndetse twarabuze udufaranga two kumuvuza twashaka kugosaba wo bisebura wese adukerere kugira ubwo bunwanyi wacu n'ishyira ngo nanti teje imbere twamutse ngiranga bagomba kubasaba muzotunga ikiri mumenyesha makuru wanyu yitwa Diane Ndose azoze adufatira ifoto mushye kuri bwa buhingangurukana bumenye kuye dutabari uwo muntu kuko wambaye yaradupfanye bonawe ntadupfane muzuba mukuri
urumva ntitwigaba dufise abaturongora kandi nti reka tuzobaza hama duheze tukubwire
yego mwese akwina ngo kanamenye kuri ati mutubaye uwo muntu aragwaye cyane arenge twaramuburiye kose
reka tuze kuguhamagara inyuma y'ikiganiro tuvugane Frederic
yego murakoze
urakoze urakoze bwira umunsi mwiza ngaho onye ibujumbura
murabagira neza ndazi ngize ko muzobikora
urakoze ugira umunsi mwiza na Noheli nziza
Yego nabakozi bose mu magore mishira hamwe runani twiteze imbere.
Urakoze gose.
Nawa.
Ijugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga no musi nakaryo ko kwifurizanya noheri nziza ko kutubwira uko muri komura yihimbaza. Mwari muzi ko mushobora no kudushikira muciye kuri email yacu mwandika kuri radio yacu @gmail.com gutyo mukatubwira ico mwipfuza ko tubashikira ku biganiro vyacu bitandukanye. Juge America Washington DC mu kirundi niki nyarwanda ikiganiro ni muri sanga turafise kandi Leonidas ku murongo. Leonidas kaze kandi na noheri nziza ahuherereye.
Ego murakoze cyane.
Mhm, uri kwihimbaza gute?
Ndiko ndayihimbaza neza turi mu mwiteguro.
Aha.
Ego abandi ku ntega mu kirundo.
Ntega kirundo.
Eh,
imweje judukinga ho kuntega ga Leonidas.
Kuntega no kuri turete ibiharage.
Eh.
Iko rino mucheri.
Mhm.
Ego kubashoboye ku bashoboye kuronka ho bashobora kurima neza naho bashoboye kuronka ho bari bahandi kakotesha.
Eh.
Ego no kuri birenze nangora ndatwatangwe gufungura ico bitwa umutonore.
Umutonore ni twaduharage dutoto.
Bitoto bikiribisi.
Namakubi urumva caba yabonetse.
Namakubi twatwayarengana.
Mwa mwamaze kuyarengana.
Yego cha.
Numva no heri mugiye kwihimbaza neza ngaho kuntega.
Yego neza kabisa. Cheri ntangora meuretse turafungura neza kabisa.
Yego. Ugaca wifuriza no heri nziza inde uno musi ga Leonidas.
Nakuri nikuri je bwa mbere na mbere umudamu wange twubakanye.
Mhm.
Kibiri mana goda.
Mhm.
Abana baje babiri na papa.
Mhm.
Na mama na tata bukwe na mama ko bari mu kirundo ku karaza busize.
Ego.
Ego bose nari purije na bari nziza no mwaka mushasha.
Ego.
Kabisa twese dukomeye tugihumeka umwuka wazima ubwa mbere na mbere dushima Imana kuko na muntu yaradiyo ko itariki ya 25 nakabiri kigihe imana ukuvuka k'umukiza wacu Yesu Kristu ko niko yituzi ko tuzohashika bure.
Nibyo gushima, nibyo gushima.
Ego.
Urakoze cyane gose Leonidas abanyentega utijugi Amerika yarabafise ku muzirikanyi mwandanye mu ryoherwa n'ibiganiro by'ijugi Amerika.
Hari no bandi nasaba gutasha nka batatu.
Bavuga ngo ntibaherera mu bindi Leonidas we. Urakoze reka duha akaryo abandi kuko ni benshi barindiriye ku matelefone. Hariho na Pascal ariko ndi murongo wa telefone. Pascal ikaze ku ijugi Amerika kandi na noheri nziza.
Yego cyane murakoze.
Uherere hega Pasika.
Rero jemvuka mu ntara ya Gitega kumene giheta.
Hamwe hava amavoka menshi.
Barit.
Ego nuko Noel kaburi kuyihimbaza gute?
Ha?
Noel kaburi kurayihimbaza gute?
Eh, ungabandi mu gisagara cha Bujumbura.
Eh. Urakoze cyane rekana twebwe tubikwipfurize hama ugira umunsi mwiza mu bawe bose.
Amakoze ngaho ku bijya Amerika.
Yego.
Awa.
Igice saha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda turaza kongera kubaha akaryo nshuti bakunze bijugya Amerika ryo kubandanya mwifurizanya Noheli nziza muri abahagufi rero ya maradio yanyu.
Kazi Yesu. Kazi mukiza. Hallelujah.
Shemeza music welcomes you.
Sase turaza gusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunzi mwatubaye kandi mu kituri hagufi tubifurize Noheli nziza kandi n'impera z'umwaka mwiza abanyamakuru bacu batandukanye aho bari na mwebwe mu Noheli nziza roje wirika neza Eric bagira ubusa Asumta Kabuyi Jean Bosco ndarurinze Fidelite ishate Jean-Claude Désiré Hatungimana, Fidèle Nsabimana, Évariste Nzikobanyanka, Diane Ndonse, Moïse Misago, Raissel Diane Inamahoro, Lucie Mukundwa, Alain Yves Irankunda, Chrissy Munezero, Ahomuri, Ahomuri, Noheli nziza mu banyu no mu byanyu. Kuri mikro Diane Nahazo muhinga bw'ivyuma Fatuma Dimasi Kalala, twemi tuti, Noheli nziza. Igice saa 12 abataronsa kanya turaza kongera tubahe akajyo kukwifurizanya Noheli nziza.